Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Kwa Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi mu Kirwanda mwe neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kuwa mbere tariki 17 y'ukwezi kw'icenda mwaka 2018 ni saa 10 za kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na Frederica Murikije. Amashirahamwe ihanira inyungu z'abanyagihugu Societe Civile mu rurimi rw'Igifaransa aherutse kwandikira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku byerekeye ukuntu amahoro n'umutekano byifashe mu Burundi. Yongera arashikiriza ukuntu yifuza ibiganiro by'inshuro igira gatanu byemereje byotunganywa kwigenekezo gicenda ry'uku kwezi. Kwigenekezo ry'indwi ry'uku kwezi kw'icenda amashirahamwe ashika 12 ahanira inyungu z'abanyagihugu arimo Forske yaranditse ashikiriza urutonde rw'ibintu avuga ko byotuma u Burundi gusubira mu mahoro no mu nzira iterambere birimo ibiganiro bija ku muzi w'indyane zatumye uruhagarara rwa politiki rwaduka, ibiganiro bijamwo hose atawukumiriwe, ibiganiro bitunganijwe atawandya wangura ku ruhande rw'abahuza hamwe n'ibindi. Kwigenekezo rya 13 ry'ukwezi kw'icenda naho irindi shyirahamwe rihanira agateka kazira muntu Falcon F Force de lutte contre le népotisme et le favoritisme au Burundi naryo ryarandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres yiyamiriza kandi ribishuza urwandiko rw'ayo mashyirahamwe 12 ahanira inyungu z'abanyagihugu rwatewe ko gikumu n'umukuru wa Forske Vital Nshimirimana. Mbega uko kutabona kimwe ingwane za politiki hamwe n'ikibazo cy'amahoro n'umutekano bishobora kubera intama nyivyo biganiro vyemereje maze bigatuma atamasezerano afundikwa. Akizero kanyu kuko ivyo biganiro bishobora kuba ivya nyuma kanganiki. Uyu munsi mu kiganiro muri sanga twatumye bamwe mu bafise uruhara muri ivyo biganiro turi kumwe na Gerard Akizimana umukuru w'ishyirahamwe Falcon F Falcon F mwiyodeza mushyana Gerard Akizimana
turamukije nyakwamwesha makuru turamukije n'abantu batwumviriza ku isi hose tukamutsa kandi n'abarundi n'abandi barunga amashyamu yigenga tutibagiye ari mu gihugu n'abatari mu gihugu turamukije isi hose
murakomeye.
Turashima aho turi Bujumbura, turashima uko turi turakomeye.
Egome turi kumwe kandi na Ahmed Niyongere arongoye ishyirahamwe Akate Burundi Action pour l'abolition de la torture ari mu bateye igikumu ku ikete ryarungikiwe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu naye muri neza mushyana Ahmed Niyongere.
Amahoro Frederic
murakomeye
na mahoro ukebuke.
Ego Amerika dutangure kuri mwebwe nyene Almeida Niyongere mu majambo make kugira ngo ibiganiro vyimirije bigende neza amubona hokorwa iki.
Mu byukuri kugira ibiganiro bigende neza dushobore gushikaho haba amasezerano akwiye agarika ubwicanyi buriko buraba hamwe n'onyango gatya akazi na muntu nuko ibyo biganiro byohuza abarundi bose abarundi bafise ibyo bega muri icyo kibazo cy'u Burundi. Hariyo abanyepolitike, hariyo abaserukira leta, hariyo amashyirahamwe yigenga yerekana yuko hari ubwicanyi aganasaba na senare muzima kungumana byakuyugura amatohoza kuyokurikirana abariko barakora ibyo byaha. Urumva abo bose bakicara hamwe bagatorera umuti w'ikibazo, ariko ibyo byose byova mu gushaka kumuhuza hamwe n'umufasha w'umuhuza mu gihe bose ubona neza yuko bashaka gutorera umuti ikibazo cy'u Burundi.
Muravuga ko
berekana yuko atagushaka kuriho kugira abo bahuza bashobore kwicarika hamwe abo bose bigwa n'icyo kibazo.
Muravuze abarundi bose baje mu biganiro leta y'u Burundi ivuga ko hariho bamwe bagize uruhara mu gushaka gutembagaza leta bakabagirizwa ikabari no komitahe ibarondera kubahagarika abo kubwanyo boje mu biganiro.
Abo bategezwa kujya mu biganiro kuko urumva nibo bafitaniye ikibazo na leta. Erega igihe leta ivuga yuko ari abakurikirana ubutungane mpuzamakungu, hama ubutungane mpuzamakungu ntibubafate kandi birigwa baratembera, ni kwerekana yuko iyo mitahe atari mitahe ikwiye kuvugwa ko ari mitahe ikurikirana abantu. Kuko niyo leta nyene ibivuga benshi bari kumatohoza mpuzamakungu ya sentare mpuzamakungu mana byaha urumva abantu bocira urubanza abandi mu gihe bamwe bariko baravugwa mu bwicanyi bukogwa mu gihugu cy'u Burundi.
Mwikete mwandikiye umunyamanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Musana bavuga ko abahuza bafite uruhande begamiye ivyo bintu nivyo.
Turamaze kubona yuko uravye abahuza uravye ifoto yabo ku kigo cy'u Burundi, urabona neza yuko abahuza bafise uruhande begamiye kuko badashaka gutorera umuti ikigo cy'u Burundi. Icyo gituma dusaba ubumwe bwa Afrika hamwe n'igifata cyawo ni yuko bofata ibintu bagakurikirana ayo ivyo biganiro kuko biramaze kwerekana yuko uyu mwanya wose waciye abahuza berekanye yuko bafise uruhara bahengamiye ko uravye yuko cha Tanzania bafite umufasha w'umuhuza, ukabona ingene birirwa barirukana impunzi, ukabona ingene birirwa baratoteza impunzi zahunze umutekano muke uri mu Burundi. Birerekana neza yuko atamahoro yova mu gihugu cha Tanzania. Ugiye cyatangaje cyamaze kwerekana ko umutekano uriho, umutekano aho amakungu sinari muzima ku mana bya yuguriye amatohoza kubera ubwicanyi buri ko burakogwa. Usanze ubukwikirane yose ntare yatangaje cyane inyifato nk'iyo mu gihugu kirafatwa n'abantu bipfa ngo bariko barahuza abantu batazi.
Mu mashirahamwe murongoye muvuga rumwe murabona ko hashobora kuba amasezerano y'amahoro muri ivyo biganiro bavuga ko ari vya nyuma kandi mutizeye umuhuza.
Icyo twasabye hari ibyo twasabye dusaba yuko umuhuza yogerageza ubwa mbere twasabye yuko ivyo biganiro bitosubira kubera mu gihugu cya Tanzania kuko twabonye ko igihugu cya Tanzania gitera mu kigo cy'u Burundi cyamaze kwerekana aho gihagaze mu gushyigikira leta y'u Burundi mu gutoteza abahunze umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. Hama tukanasaba yuko ibyo bavuga ngo abakurikirwa n'ubutungane mpuzamakungu nibojya mu biganiro mu by'ukuri n'ibyo kwitoza utunyoni, umuhuza niwe avuga bita ibiganiro. Leta y'u Burundi n'umuburanye mu bandi siwatora abo baganira kuko umuhuza niwe avuga ati uyategereza kuza ko afitaniye amatati na naka. Urumva iyo tubirerekana neza yuko tumenga n'ifisi jambo ivuga n'ishaka kuganira nabo bashaka kuganira kandi kanatsinda ufise amatage n'aganira nabo bakundana aganira ahubwo nubo bafise ivyo bapfa. Ico gituma dusaba yuko ivyo biganiro byurikiramwo bose abo bose bafise ingorane n'ubutegetsi bw'ubujumbura.
Mushana General Hakizimana namwe mwarandikiye ku igenekezo rya 13 y'ukwezi kw'icenda umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ikamwiyamiriza ibyanditswe nayo mashyirahamwe 12 mutubwire ibyerekeye ivyo mwashikije namwe.
Mugiye kwibuka n'ivyo mwishyirahamwe Tongo twarandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mbere turaha n'amakopi abategetsi batari bake aho twashyizemo abakuru batari bake batwanditse mu ntumbero na cyane cyane twanditse twisunze ikete ryaruka kwandikwa n'amashyirahamwe avuga ko ariko arakora ariko atari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bavuga ko bimaze kugaragara ko ari amashyirahamwe aharanira inyungu za politiki n'avuga ko aharanira agace akazi na muntu, mu gihe bo ibyo bandika bavuga ibyo batazi cyane batari kubakurikirana na cyane cyane mbere bikagaragara ko abo bandika bari mu bahenda b'abahinga bishyira mu mpuzamakungoni nabo bagasohora amaporo atari yo. Mikete twanditse ku wa 13 itariki mu kwa 13 ukwezi kw'icyenda 2018 mishya mutongoye twarerekanye ko ibi kubirandikwa n'aya mashyirahamwe atari ibyo. Twemera ko ibiganiro bihuza abarundi bikwiye kwama biba kandi bikwiye kwama bihuza abarundi koko, ariko icyo duhakana nuko ababyandika bo agomba kwerekana abatumirwa mu gihe abo bantu babyandika batari mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana ko nabo nyabuna badashobora gusubirira umuhuza cyangwa bari kumuhuza ibyo bakora mu gihe amashyirahamwe amwe tuyazi na cyane cyane nk'ishyirahamwe Kirungu izanga mu bijyanye na n'ibibazo bya politiki ibyo bakoze cyangwa ibyo bafashije mu 2015 mbere bakavuga ko abotumirwa bo bari abadakurikirana n'ubutungane mu gihe tuzi ko kudahana bidakwiye kwama bisigasazwa mu gihugu na cyane cyane dufatiye ku kahise. Rero mwica mutongo twa twakoze amatohoza ya kahise ibyo twavuga ko twebwe nk'ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akamwana wa mama ibiganiro turemeza ko ari ngombwa kugira kumbure abarundi babandanye babana mu mahoro, ariko twiyemeza kandi imvugo bavuga muri kete ryabo bari banditse ku itariki y'ukwezi kw'icyenda aho bavuga ko Burundi burimo injyane, Burundi burimo ibunya umuryango udateka zina mu ndengeje mu bisanzwe bakavuga ku Burundi tafite amahoro atubere nk'ishyamo gishinzwe guhanya ikimye na kamwana mama ubwa mbere twarerekanye ko z'ubutu Burundi uno mutubugana igitekanye mu ntara zose n'amakomine yose bitwevuga nk'abahandaga gataka zina muntu kandi babikurikirana na cyane cyane kandi
kuri ico kibazo mushya nahe Hakizimana muvuze ko hariho amashirahamwe yabarongo amashirahamwe bari hanze aho nti ko barukwera ico kibazo cy'umutekano kivugwa ni bose bafite umutahe bakurikirana
mu bisanzwe nyine sinobuga ko ari kibazo cy'umutekano barazi gituma bari hanze barabizi turazinanye njye ndazi ko ndabazi neza barazi bya 2015 barazi uruhara rwabo ari nacyo gituma twavuga ko uno munsi hari imitahe ibahiga ariko twibwire nk'amashyamu yigenga icyo tuvuga gikuru nuko ubwa mbere abarundi bomenya kuvugisha ukuri nuko ubwa mbere buri murundi wese yomenya ko yabuvuga ko haranye agataka azina muntu aguze ko agaharanira agashyiriza ibitari byo abari kwa gahungabanya ari nacyo gituma rero mu ikete twanditse twerekanye ko Burundi bufite amahoro nk'ababikurikirana ibi tubivuga nk'ishyirahamwe ribikurikirana turazi ko hariho n'abandi bavuga ko batabikurikirana mugabo batakora babikurikirana tubivuga nk'ishyirahamwe rifite rero abariserukira aho twerekanye ko ibyo bavuga aho bavuga ko igihugu cy'u Burundi gifite impunzi ibihumbi amajana n'abarenga ariko tukaba tuzi ko kandi igihugu cy'u Burundi kidasiba kwakira impunzi zitahuka mukamuzi ko n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONU umushinjacyaha Michel Kafando mu byo yari yashyize yari yavuze ko Burundi bwateye intambwe turazi na cyane cyane ibihe bwarimo 2015 rero nico gituma tuvuga duti uno munsi aho tugeze igihambaye si uko dusubiza yihu inyuma igihambaye nuko tuvuga ibintu uko biri maze abarundi bakitegura neza kubana batimbataza intwara ya demokarasi no kubahiriza agateka kazi na muntu ariko bakavuga ko na cyane cyane avuga ibintu byinshi abavuga ko iby'abasoda bakavuga ko imbonakure n'ibindi twebwe turavuga ko nk'abarundi babikurikirana ikibazo kijyanye n'imbonakure kuvuga ko wabonye yambaye impunzu z'igisoda ibyo ntiyaza ko biragoye cyane mu gihe tuzi ko inzego z'umutekano zifite indahiro zirahira kandi zifite n'abazirongowa
mu kanya gatoya mushya nahe Hakizimana muri ibyo biganiro ndabona ko mufise ibyiyumviro bitandukanye ku kuntu umutekano kandi amahoro byifashe mu Burundi ivyo ntibishobora kuba intambamye muri ibyo biganiro vyimirije maze bikarangira ta kintu gifunzwe nk'uko byagenze mbere
jyutse mona kwa kuri kuba intambamye hagati y'abarundi na cyane cyane hagati y'abaganira icyo nibaza gikuru ni uko bwa mbere abuganira bose bamenya ko igihugu cy'u Burundi gitekanye ama nyabuna abari hanze badahigwa n'ubutungane bakitegura gutaha kugira bategura amatora meza amatora ahurikiyemo bose ari nacyo gituma rero tuvuga duti nta ntamba n'imwe uno munsi tukavuga ko ihari yotuma ibiganiro bidashyika ku ntambwe cyanke biteba kuko uno munsi icyo bitumye bidashyika ku ntambwe nta kihari ahubwo ni kumvikana ingene abo bantu botahuka byihuta kugira nabo bitegurire amatora nk'abandi ariko twe tukavuga duti nk'ishyirahamwe rishyigikiye ukurwanya kudahana twifuza ko abafite ibyo bahagirizwa bisubira kuba kamizwe n'ingoma nko muri kahise kuko twarabibonye Burundi kuva bwikukira bwagiye buhura n'ibyago byinshi ari nacyo gituma ubu mubona hashinzwe ujya mu gihe cy'ukuri no kurekurana ya sever hakaba ariho hari Barundi benshi tudahendana bariko baragomba kunyegereza ibyabaye na cyane cyane bakabicisha no mashyamwe yigenga kugira berekane ko uno munsi uriko biraba ari ibintu twavuga ko biteye isoni mugabo jwe niyaza ko turaje uno munsi ku gucu Burundi kirateye ibindi bihugu bibuka nka yukurikirana ku rubuga
tubibutse inshuti mwese ko muri koma rwandanye kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Lambert mwiriwe neza muri hega Lambert
mwana tuvuga na cyangwa cyangwa cyabuzumbura
mura izina ry'ikirundi
Nzeyimana
tugakwijambo urafite ikibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane cyane ku mashyirahamwe yandikiye umunyamaga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu eka atanga ivyiyumviro bitandukanye ku kuntu umutekano n'amahoro byifashe mu Burundi eka n'ukuntu ibiganiro vyogenda ibiganiro vyimirije mu gihugu cya Tanzania mu kwezi kuza nk'uko amakuru mashasha ariko abitangaza
cyane ni nice cy'ubiyo cy'ukunganira
yego
ikibazo nari nsize amashyirahamwe mwavuka agera kuri 12 yaba yarandikiye umuhuza yarandikiye ishyama rya ONI nisanzwe ayo usanga ariko arashyikuza ugasanga akavuga ko mu Burundi bikiga kandi mu Burundi vrema ubona umutekano umuntu ariko araba umuntu arabona yuko ijyanye n'umutekano ashagiye kiratera imbere guhera ino myaka mu gice kimwe ni mu 2015 nashaka no gushyigikira uwo arongoye ishyirahamwe rirwanya ikimenyane n'akanywana na mama yego yabiteguye neza aba nk'ako kugiraga we asanzwe n'inga mu gihugu bazarakurikirana iyo neza iko biragenda kuko umuntu ari hanze y'igihugu ashobora kumenya neza biba biriko biraba mu gihugu kugira ngo ashobore kubona umuti y'ingene iyo biko birerekeza bijyana kimwe n'ikintu nagomba kongera ko nashaka tugire abari hanze bamwe bamwe bashoboye gutaha bitegura amatora ko nta gihe kininiya gisigaye umwanya ni muto cyane abo boza barajya mu gushikuza bavuga yuko mu Burundi bikika nta mutekano uhari yego nicyo nabahanura kandi
murakoze rambe harikaduhe ijambo abashinganze twatumiye bagice bavuze ku vyimbyo mushikirije bibiri cyane cyane abari hanze bashikuza no kuja no gutahuka reka dutangure kumushikana he almere niyongere duga ku ijambo
urumva numvise ibyo ariko baravuga urumva nyene ko ari abantu bariko baravugira leta mugabo si kuvuga ko umuntu ari hanze ariho atamenye ibiriko biraba je nibaza yuko iyo tuvuga tubivuga ku mugaragaro iyo tuvuze ko umuntu kanaka yanyurujwe akicwa n'inzego z'umutekano iyo baraca bavuga yuko bitabaye cyangwa berekane yuko uyo muntu yishwe n'ubwo akarago urumva ibyo ni ibintu nyene bimwe leta y'Amerika iravuga abo bantu bari hanze amantuze abakora amaraporo mugabo mu by'ukuri kuvyerekeye ibyo ibiganiro twariko turavuga ibiganiro bidahurikiyemo bose ni ibiganiro bidashobora gushika ku masezerano ashyira hamwe yubahiriza amasezerano atuma igihugu gitwagwa neza kuko twebwe iyo twavuze mu ikete twarashimikiye cyane ku ruhara rw'abari kubabura babo muri uru rwimo ruteye kubiri n'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza twavuga duti ibiganiro byose bizo bishaka gushika ku mahoro bitegerezwa kuza kuganirwa ibyerekeye amasezerano y'Arusha 2002 tukavugana bakongera bagahagara ku byerekeye ibyizwa shingiro by'2005 kuko iri ryahinduwe n'umugambi yari ku butegetsi kubera igikenye narabonye n'abagerageje kujya mu matora ko bagiye baricwa bo muri umugambi muri koalisiyo y'amizero y'Abarundi bagiye baricwa ibyo byose birekana yuko atakwisha n'ukwizana byaranze iguhindura guhindura ibyizwa shingiro aricyo gituma tuvuga duti umuhuza ntiyari kwemera yuko bahindura ibyizwa shingiro kandi azi yuko ibyerekeye ibyizwa shingiro ariho havuye amatati y'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza aricyo gituma mu kuganira buganira ku masezerano y'Arusha 2002 hamwe n'ibyizwa shingiro by'2005 iri ibyizwa shingiro ruva gutorwa bakarikuramo kuko yagiyemo atisuza amategeko yagiyemo akirimo amatati mu ngorane z'Uburundi ariko bituma byo twasabye twabuze cyane cyane umuhuza tukabwira ko umuhuza atari kwemera yuko ayo masezerano ibyo bwizwa shingiro bihinduka kuko ingorane zose zatewe n'ibyo bwizwa shingiro hamwe n'amasezerano y'Arusha
yego minamwe mushya ntahe akizimana mutuge ku ijambo ku cimvu cyashikijwe na Lambert mu kanya gato cyane
murakoze ariko nagira manu ngire kumbure umugenzanje ari kuri mikoro ko ubwambere atusa kuvuga ko nka cyane cyane gihe ndo ngwishira mu yishinzwe kwa kimwe na kamwe na mama ko mvuga nk'ubugira leta anagenda manda ndayimubuze cyane agenda umashira mu yigenga nyaza ko iyo mbwira umusiramu na giyo nambaye impuzu z'umugambo cyangwa indi mikoro by'umugambo agiye ndi mu mashira mu yigenga ari hari ibiza politiki kandi amashira muri kwakorera mu gihugu ishirahamwe rishaka ko imvuga ibintu uko biri iko ako dutegereza gutandukana mu mvugo mu gihe na cyane cyane iyo bafite ahahengamiye mwibanditse basaba nagiye namwire ko twebwe navuze ko ibiganiro ni byiza ko byama biba mvuga nk'uwavuze ati ibyizwa shingiro ryahinduwe na Petro Nkurunziza yumurana agatakazi na muntu ubwambe sindamwemerera kuko birafite ibintu byakozwe kandi hari abarundi basaze kurihinduka nawe navuga ko atazo kwitoza ibyo nibisanzwe n'ibyizwa shingiro ryarayimuye kurira twebwe nk'amashami tubira icyo turaba ninge ni ibintu bikogwa ninge ni biriko biraba ku rubuga bimeze ari naje tuma rero muri bibanditse byose najya namwire ko harimo kwiyenda cyane no kurenga umurongo ama kandi bakabavuga ko naho bari nyuma barabikurikirana najya namuhumbu ndamubwire ko turabizi ko kandi ndabizi yewe ko batabikurikirana ari naco bituma mu byo bandika ari nahamwe usanga barenza imbugo ndenza rugero aho usanga bavuga ngo urubuye rw'igihugu ngo rwacunzwe cyane ngo ntihavuga nti mbega umuntu waba azwa n'uko igihugu gicunzwe imbibe iyo bari inde turazi ko naho duhandi agatakazi na muntu buri bihugu byose birafite ibintu byitunganye mu bijyanye n'umutekano muri icyo dushaka ni uko tuvuga ibintu uko biri hama agatakazi na muntu tugaharanire hama ikindi ashobora kuba avuga cye bavuga ibi bibaye n'agashavu kuko amashami yabo bayahagatse mu gihugu cyane cyane mu kishyanganyiro ibyo amashami yigenga ariko kandi tukavuga duti ntibitangaje kuko barafise ibyo bakoze bafite n'uruhara mu 2015 ahantu mudombe yakomubwira amanama yabo aho bayakorera aho nyine baharonka uburyo n'ingene biyegeranya n'ingene bamobiliza urwaruka na cyane cyane kugira ibyo mu mabarabara kandi bakarushobora kujya mu mabarabara abana babo batari kubajya mu mabarabara natwe tubare tuvuga duti harageze ko amashyirahamwe ariko arakora harageze ko umwe wese amenya icyo agiyejwe kugira agatakazi na muntu gatsimbatazwe kugira agatakazi na muntu kabandanye kubahirizwa gusubira ene cyo tuma twese tuvuga duti birateye isoni nicyo tumubona tuyamiriza cyane tuvuga duti yabuna ibyandikwa n'aba na bariya nibyo cyane sibyo tugafate umwanya wo kwandika kwiri kete ryabo nuko twitonze cyane turakora twisinde matohoza yacu turavuga duti nyabuna aba bantu bariko bararenza ari nacyo tumara rero tuvuga duti ibiganiro bibakwiye kuba abahuza bo nyine umuhuza n'umwe kandi ko akora akazi kiwe icyo dusaba nuko abandanya hama kabandanya ikora neza
nuko
ikora bikora neza ariko icyo dusaba si uko aburizamo ibyiyumviro by'abenegihugu si uko yinjira mu itunganya ry'igihugu uvuze ngo ikiringo cya gatatu gihe ndabyumva ariko icyo mvuga ni mbega amategeko yarameze gute mbega abo bagiye bagumurira
mu barabara cyo kiringo cya gatatu n'ikindi kibazo umuntu uyo harira umwanya cyonyine reka tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean de Dieu muri yo neza
rero
muri hega Jean de Dieu
ngo nibaga neza Jean de Dieu ndi mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana abanzwe nka roho rw'indawo y'Jabana
yego
none nabanza kwashimira kome kaze muri icyo kiganiro
urakoze gushima duga ku ijambo
noneho ikintu nabwira amashyirahamwe nakomeza ubuvugizi kuko abaturage buryo nta mutekano bafite nta kundi kuntu nanone n'isi yatera imbere nibakomeza ubuvugizi niyo miryango yagakwiye kuba ibishinzwe igira ikintu ikora kuko buryo umuturage ni ikintu gikomeye cyane numba nta bindi byinshi narenza murakoze cyane
murakoze Jean de Dieu reka duhene ijambo kandi bishare turasaba abashinganye twatumiye bagire icyo bavuze ku cyimbo mushikirije mu kanya reka tubanze duhe ijambo Richard muriwe neza muriwe Richard
turi muri Afrika y'Epfo mu gisagara cya Durban
mu gisagara mu gihugu cya Afrika y'Epfo murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku vyimvuye vyashikirijwe n'amashirahamwe atandukanye haranira inyungu z'abanyagihugu ariko vyimvuye bitandukanye ku kuntu umutekano wifashe mu Burundi y'amahoro reka no kuntu ibiganiro vyogenda bizohuza abarundi mu minsi iri imbere duga ku ijambo ikibazo icyumviro
ego cyari cyo na terera nuko gusana vuga na sawa nkaho bazoja muri ijo biganiro so yagabahuza bagashira imbere inyungu z'abanyagihugu bazi bashire inyungu zabo imbere baze bashira inyungu z'umunyagihugu wese ari wese mu gihugu cyacu cy'u Burundi yari ibyo hama nkabanda nashira nshimye amashyirahamwe ukuntu yitanga yitanga kugira ngo abandanye guharanira agateka kazi n'umuntu turashimira cyane. So abona yuko akora na ishaka ridasanzwe.
Murakoze Richard rika Armel niyongere mu gicumu vuze ku byashikirijwe na Jean de Dieu eka na Richard mukanya gato tuga ku jambo.
Nibyashikije na Jean de Dieu avuga ati nimubandanye mukora ibyo muri ko murakora nk'amashira hamwe twebwe naho tubonye umutekano muke uri mu gihugu hama tugashobora gukinjura twararazi duti none ko tugiye turekije ariko turakora turiyumvira icyo twakora bya tubandanye twereka abarundi amakungu ko ari ubwicanyi buriko buraba kandi byarashyitse igihe byerekana yuko ibigo twakoze tubandanya dukora n'ubunyene tuguma turiko turatabariza abantu hari abantu bigo baragandagurwa hari imiryango bigira twitura ari nayo yaciye ijya kwitwara muri sentare mu makungu mana byaha biratangaje kumva nk'umuntu yita ngo ngo mashira hamwe yigenga avuga yuko ibyo bavuga mu bavuga amakosa ibikogwa n'amashira hamwe ari hanze atabyo bazi biratangaje cyane ko nimvugo leta iguma ivuga no ngahe Geneve igihe twaje gushikira umugwa matohoza mu Burundi leta ifite imvugo iyo nyene ivuga ko abo bari hanze bakwikira n'ubutungana atabyo babona mugabo hajya umuhinga ari umuhinga wa wishiramuza makungu ni kugira yandika ibintu uko bamaze gutohoza akabona ko ivyo bintu ari byo nibaza rero yuko umuntu kandi kuvuga ngo twarane tikete ngo turaze kujyo mwanditse je nibaza ko mwo kwandika muravye ibibazo biri mu gihugu mutokwandika ikete muravye z'abandi banditse uko twebwe twandika izo twabonye mwe ndi mutwishura ko nitwabandiki ariko rutuma nkabo mashira hamwe yandi bora abana bo nyine bakavuga ati mbega intererano tutanga twebwe nk'amashira hamwe ariko arakorera mu gihugu nayahe kugira Burundi umutekano ugaruke amahoro yirare mu Burundi mukareka kwishura maketa abandi banditse mukandika muvuga muti twe turazi uko biraba tubone uko ibiganiro byogenda kunuku tugashaka kumasezerano afasha abarundi kwishira no kwizana niba dukore cyo ntere ama muntu ari umashira hamwe yotanga kuko natunye turiko turatanga dushaka yuko umutekano ugaruka mu Burundi dushaka yuko imiryango irigura tu iratuza mubwe byabo irigurichwa ironka ubutungane ikaronka ukuri n'ubutungane muri ayo mabi ariko abashikira tugasaba yuko ibiganiro byoba mu Burundi atoba ari ibiganiro by'ugukingira ikibaba ubwicanyi cy'ugukingira ikibaba abicanyi ari ibiganiro byotuma haboneka ukuri kandi hakaba kugwanya kudahana umuntu wakoze amabi mu gihugu nuze wikinge inyuma y'ibiganiro ati bizogukingira ibyo rero umuntu abimiye twe niho duhagaze tuhagarara yuko umuntu azi ko avugwa mu bwicanyi umuntu afise uruhara mu bwicanyi uyu yinyegeze inyuma y'ibiganiro ahubwo agibere tumushyira imbere y'ubutungane kugira tugwanye kudahana
mukanya gatoyi ivyashikijwe na Richard avuga ko abazoji arusha bakwiye gushira inyungu z'abanyagihugu imbere tuga kwijambo mukanya gatoyi cyane
ego nibyo nariko ndishura mvuga yuko ibiganiro bitoba ibiganiro by'amagaburanyama atoba ibiganiro zo kuvuga ati naka ari mu mugambwe uyu n'uyu wahunze igihugu canke wiyamiriza leta mu gihe mugize umushikiranganje kucumenga ubutungane n'ukucumenga amahoro abonetse mu Burundi twe tuvuga duti ayo masezerano azoba kugira akingira ikibaba abakoze ibyaha ayo masezerano tuzoguma duhagaze tuyamiriza kuko ari amasezerano azobaje kurondera umutekano azobaje kurondera amahoro mu Burundi duhagaze yuko bukurikiza amasezerano ashira imbere abanyagihugu ashira imbere abo bariko baricwa aho iyo miryango iri kirabura babo bakaronga ubutungane
emotion na he hakizimana namwe mugira ico muvuze Gerard kuri byivuze bya Jean de Dieu na Richard mukanya gato duga ku jambo
ubwambere nagira manze nshimire Jean de Dieu ko yavuze ati amashira hamwe yigenga n'abandanye ubuvugizi ariko tukamenyesha kandi ko ubuvugizi ko butegezwa kuba ubuvugizi buhengama muri politiki kuko amashira hamwe yigenga na cyane cyo turongoye tripuza ko ibintu bivugwa uko biri hayi marshal nawo ari muri Afrika decide akaba yavuze ati mbega ibyaniro nimubona ko byo bikwiye kuba bidashira imbere inyungu z'abanyepolitiki bityo bishaka ko inyungu z'imbere ziba izabene igihugu ariko kandi nkagaruka nkabwira Armel ko
naho ariko ravuga ati nyabuna ndatanga ishira hamwe rivuga uko ngo riko rwanya leta yinaza ko imbugo ni imbugo idahwanye n'uburongozi kuko twebwe tubivuga bwambe tubivuga twisunze amaraporo dufise kandi ibyo dukora hanyuma kandi akavuga ati mwari kwandika ibiwanye yego nundi byo twanditse ni iby'iwacu ariko twafatiye ku kinyoma ikigo kirashikirizwa ari nacyo bituma rero uyu muntu ariko arabwirwa ukuri rimwe na musanga rimugora kukwakira ariko kandi mukamuzi ko ukuri kujyana mugabo nkamubwira nti igihambaye si uko bariko barashikiriza ibitari byo igihambaye nuko babivamo bakumva ko gushiriza ibitari byo atacyo bimaze atacyo binaterera mu byaha n'agatakazi na muntu nyabuna ifite icyo biterera ari ibyumviro birashe ari gushikiriza ibintu uko biri uko aho turazi ko iyo na maraporo akugwa uwo mubaza ati mbega raporo yanyu mwayikoze gute yatumye mushikiriza ibi mwavuganye na bande abo muvuga bariko baranyuruzwa uno munsi ni bande duhe ibiharuro cyane duhe amazina aho byabaye hamadushika aho hantu yuko uwo muntu atahari hari byinshi bishirizwa ugasanga kumva abantu bariko barashikiriza n'abantu bikomereye cyangwa ugasanga bakishijemo rimwe na rimwe bakavuga n'abantu bahunze igihugu kugira bandanye batesha agaciro igihugu gucyo cyandaye kiboneka nabi mu gihe nk'uko nabivuze hari abantu batinya ko akahise kamenyekana hari abantu batinya ko intahe irandanye ikora twebwe rero nishyira hamwe icyo dushyira imbere ubwa mbere guhana agatya kazi na muntu ishyamba ndongoye icya kabiri ni gukingira na cyane cyane kuba umuvugizi w'abanyagihugu tudahenga ibibazo bya politiki tutarazi abahunze tutarazi abari mu gihugu ariko tubikubiye uko biri kandi tutisunze ibiko birashikirizwa n'abantu bavuga ko ari abahinga ba ONU ariko ugasanga ibyo bintu byuzuyemo politiki ese bwa dutegome yamba twebwe nuko tubishikiriza ataho twegamiye ataho duhengamiye akandi tukavuga ibiko biraba cyane tubayimo
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Frederic muri neza
ego mwere baneza
muri neza muri higa Frederic
murapugana na mukunda mwana Frederic ingozi
ego duga kwijambo ikibazo cyimvira mu kanya gato
etwa cewe icyo nashaka gushitiza n'ihera na cyangwa se ikibazo ibona ko ibiganiro bavuga yuko bigomba gutegurwa yuko byoba ari n'ibyo baba bariteguriye nuko byoba ari bintu batazi ibyo bazavuga niba nk'abanyepolitike baba barahagiriye nko ku byo bashobora kwiga tukaza turumva bamwe bamwe bari mu migambwe yuna mu burundi bavuga ngo ibiganiro bagomba kujyamo ko ni bya nyuma wamenya gute ko ari bya nyuma batateguye ibintu bagomba kuba batongera kuvugana cyo nicyo cya mbere iza n'ubumenga kirateye amakenga abona babavuga ngo agateka akazi na muntu ngo karubahirijwe twebwe turebye nk'aho tuba duherereye turabona yuko kaba katubahirijwe neza cyane bitewe n'uburyo bamwe bamwe uko dusigaye tubona babafata niyo baba bagufasha cyane cyaniyo ugira ugasanga bagukase nk'ibice bimwe bimwe bakagukata nk'amabuno ujya nk'umuhabaye utagukase ukibona wumva aba yashatse kukubahiriza nk'uko
murakoze Frederic ibibazo bibiri reka turabishikiriza abashinga ntahe mukanya reka duhere ijambo Louis Michel mwiriwe neza
mwiriwe murakomeye
turaho izina ry'ikirundi ninde
nitwa Louis Michel igendi mu Rwanda
yego
arakantu numvise gatoya umwe mu batumiwe avuze ko ari amashyira hamwe afite abogamiye ku buyobozi bw'igihugu cyangwa afite abogamiye ndetse hari n'umuturage ndetse banavuze neza afite abogamiye rwose ndagira ngo mwibarize koko ari amashyira hamwe koko yigenga koko nawe ufite uburyo mwakwerekana koko ko baba bafite ahantu babogamiye cyangwa se bari abaturage umuturage akagenda akaba afite umuntu abogamiyeho
murakoze Louis Michel reka duhe ijambo abashaka na turi kumwe dutangure kuri Gerard Hakizimana Frederic abaje ibibazo bibiri bihambaye ibibazo bibiri bavuga ati cyane cyane akaba avuga ko agateka kazi na muntu katubahirijwe hamwe hamwe cyane cyane ahari hanyuma na rero Louis Michel abajije kibazo cerekeye amashira hamwe bavuga ko atigenga duga kwijambo kuri ibyo bibazo.
Murakoze ariko nagira manze na cyacya mere ku Frederic.
Frederic yabaje n'ikindi kibazo kibaza kivuga niba ibyo biganiro bigiye kuba ivyanyuma bitarategurwa neza.
Niho nagira mere kuko niwe yatangwe kubaza ariko ubwami cyo nagira mvuge nuko naho yavuze ati kwa aherereye agati akaduna umuntu gahungabana birashobora gushika ko aca nk'ihari hawe umuntu asobanuye amategeko ariko ibyo acaba imigwi igiganza cyane y'amashyamba twebwe dukoramwo agaheza dukoresheje abahinga amategeko mu by'amategeko dutandukoresha bakavuga bati yabuneka icyaha ni gihonyo agati akaduna umuntu yabuneka ikinacu ni icyaha cyakozwe n'umuntu gafitiwe ibiri byose bikagira urutonde birimo. Mugabo yavuze imvugo ndenza rugero avuze ati ngo turi turabona abantu bacibwa ibihimba iyo nibaza ko izi mvugo sizo sizo kanatsinda ibyo dukurikirana umwanya tubugana na muturabona ko arakatwa ibihimba ari nacyo gituma tuvuga duti ashobora kuba yayivuze afise igituma ariko aravuga ibi cyane harimo abo ariko barakorana kumbure na ba Armel n'ibisanzwe. Mwacu twebwe icyo tuvuga ni uko nyabona igikwiye ariko tuvuga ibintu uko biri kuko mbwiye ati n'uburorero butatu cyangwa ububiri bw'abantu bakaswe ibihimba ibyo tuduge turaba aho hantu ko ibyo bintu bibaho urumva ko byo bari gahomera mu gihe byo bihari mwa ndazi ko atabihari kuko igihugu cyose ku mwanya no ku isaha iyo nk'iriko biraba mu ntara n'amakomine yose rero nkavuga nti ibi n'ibinyoma byambaye ubusa ari nacyo gituma duhamagarira na cyane cyane abantu kumenyera kuvuga imvugo z'ukuri kuvuga imvugo zubaka atari imvugo zibiba amacakubi cyangwa zibiba urwanko mu bantu. Icyo duhamagarira na cyane cyane nk'abenegihugu ni uko bumenya ko ibyo bashyikiriza mu gihe babeshe babikora ko bashyikiriza imvugo zitari zo. Urugendo rwa Louis Michel yavuze ati mbere ko amashyirahamwe koko arigenga nagenda muhumurize namubwiye cyane cyane ibyo ndongonye nsanzwe navugira ko ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ikimenyamina ka mwana wa mama ari ishyirahamwe riri mu gihugu cy'u Burundi kandi rikorera akora mu ntumbero yo gufasha abenegihugu ari ishyirahamwe ritari mu kibanda na kimwe cya politiki. Gutyo rero ibyo dukora tubikora nk'abantu twigenga nta muntu n'umwe dukorana na leta ntabwo iduha ibyo dushyikiriza ni ibyo tuba twashyitse ku rubuga tukabona kandi turazi ko tumaze gufasha hatari hake haba mu gufasha abenegihugu kubana amahoro haba mu byo dushyikiriza tukabivuga twisunze ko tukabivuga twisunga ko abenegihugu bandanye babana neza ko agati akazi na muntu kotsimba atazwa ko kandi n'abatari mu gihugu nabo botahuka ariko ko kandi n'abafite ibyo bagirizwa batobandanya bisunga ibyo bagirizwa ngo bandanye bacyoza cyangwa bavuga nabi igihugu ko kitari ari nacyo bituma rero twebwe ishyirahamwe ryacu ni ishyirahamwe ridahamirije rya politiki ni ishyirahamwe kandi ridahenda ibibazo ibyo aribyo byose neza agati akazi na muntu n'ibindi bibazo by'igihugu.
Egome Armel niyongere namwe ku bibazo byashyikirijwe na Frederic na Louis Michel munduge ku ijambo.
Frederic yavuze ko aherereye ari agati akazi na muntu katubahirijwe ni bisanzwe kuko twebwe tuma tugira amatohoza tugasohora n'ivyegeranyo turazi yuko umutekano uhungabana kandi kenshi usanga bikorwa n'inzego za leta bafatikanije n'urwaruka rw'imbonerakure izo maraporo yacu yamaze amabirimo kandi turatanga n'ibyemezo n'amazina y'abo bantu bahote ubuzima kandi baba bari mu Burundi natwe tuba turi hanze sinzi rero ingene umuntu nk'ayo mashyirahamwe ni mu Burundi agacaja kuraba akaraba bati mbega yubashize muri iyi raporo ko yarayahungabanye ko yarayishwe ko yaraye anyurujwe ko yarayakorewe ibyamfura mbi tukaba twumvise haba mbega uyu muntu twomuraba tukababeshuza tukababwira ko ibyo bavuga atari byo. Mugo kenshi turazi neza kuva tubitangura amatohoza yuko amatohoza aba yavuze ukuri kuko tubibwirwa n'ababa bari ngaho hamwe cyane kenshi na kenshi n'abari hasi bakatubwira ibyo ari byo bituma atutararonka umuntu n'umwe aduhinyuzwa. Iki nacyo nk'ibyo rero yavuze Frederic nibyo rero nibyo tumwe tuba turavuga mugabo urabona hariyo bamwe bavuga ibindi bavuga ya mvugo yo kuvuga nyene yuko byose bigenda neza bivanye naho baherereye bivanye n'ibyo bariko barakora bivanye n'imvo zabo ariko nibisanzwe kuko byama bivyibonekeza kenshi rama abiyita amashirahamwe ugasanga mu nyuma bari mu nzego za leta ugasanga mu nyuma leta abashize mu nzego zabo zikomeye kubera baba ariko barakorana uravye ingene byo bari bariko baravuga bavuga nk'ibyo uri kubivuga Kizimana kuvyerekeye Louis Michel nawe yabajije yuko amashirahamwe adanira za politike amashirahamwe yigenga mu byukuri hariya yigenga hari n'ayandi yita ko yigenga mugabo atigenga kuko usanga ariko avuga imvugo isa n'abariko barahohotera kiremwa muntu iyo tuvuze yuko umuntu kanaka yanyurujwe n'inzego za leta n'igihe aba yahagaritswe n'inzego za leta hamaka ntasubire kuboneka hama imiryango kugumubaza urondera ukabura ugasanga mu nyuma uyo muntu yaragiye amazima yonga ntawe twasubiye kuronka mugabo ivyo birerekana neza yuko ari amashirahamwe yigenga n'ayandi usanga ari amashirahamwe akorana na leta leta ishirati igenda muvuga ibi muvuga imvugo iteye kubiri nabajya mugabo ugasanga mu by'ukuri byo ariko baravuga suko bategezwa kubivuga kuko mu gihe uja kwerekana ko ibyo bivugwa nabajya atari ibyo werekana nawe ukisunga kuri ba bandi ukavuga ati ba bantu bavuga ko bishwe ngaba bari ngaha bariko baridegenje mugabo kuvuga gusa ati ntabyo muzi muri kure muri hanze y'igihugu ntabyo mubona ibyo nibikuye na gato ni yamvugo ya leta kuvuga yuko ibintu byose bimeze neza mugabo abantu bakiriko baraganda guko kibaza yuko cyane cyane abantu bari mu mashirahamwe yigenga ntacyo baba ariko barafasha nkabo bari bariko bavuga ibyo mu by'ukuri nkabo ntibatwiye kuvugana mu gihe bariko baravuga yuko ataba ariko barinjwa kandi ari imiryango nabo nyene bazi neza yuko ari imiryango yirigwa irahekugwa abantu birigwa baranyuruzwa abantu birigwa baricwa aho barabizi mugabo kubera imvo utabuzi bakavuga yuko bigenda neza kuri ya mvugo ya leta kibure ubwoba canke ibyo bariko barasaba ibyo byose biratuma wibaza ati mbega abo bantu bahagira gatika akazi na muntu mbega abo bantu barazi icarico uharanira gatika akazi na muntu mbega abo bantu biyita ko nyaga gatika akazi na muntu bariko bakora ibikogwa byo guharanira gatika akazi na muntu biratangaje cyane mugabo hano hose bama bariho abantu nkabo aricyo gituma twegwita duci intege tuguma tubandanya akazi ufasha n'igihugu
tubibutse n'icyo twese ko mukamara abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Thomas mwiriwe neza
namahoro
muraho izina gikirundi ninde
ndayishimiye
muri hehe
ni Bujumbura
duga ku ijambo kibazo cy'imviro
ego ahanini je nagomba kuvuga ku kijyanye n'abaharanira gateka kazi na muntu hariho ibintu tudasobanukirwa nk'abanyagihugu aho uhura hari haho umenga kudaharanira gateka kazi na muntu hariho ababigize nk'imigambwe aho aba abitwa kwa amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki uhura begamiye ubutegetsi bakavuga ibyiza by'ubutegetsi gusa ntibigere babona ikosa riba ama bandi nabo bagaca bavuga ngo kubera bavuga ibyo amakosa aba akogwa mu gihugu ngo n'abansi ngo bari kuri muri opozisiyo iyo navuga nti abantu baharanira gateka kazi na muntu barakwiye kugira urunani rumwe bakamenya umunyagihugu guharanira gateka k'umunyagihugu ko atari amaronko kandi hariho n'ikindi tukatwibatukingira ngo hari amashyirahamwe yoba yegamiye uruhande rw'ubutegetsi uhura bafise amahera bahabwa mu butegetsi ituma bavuga amajyambo ntibaharure akamaro k'umunyagihugu nk'ubu turabona abantu bapfa turabona ibigira byiza biratogujya nini niyo nk'umuntu avuga ngo hari na gateka kazi na muntu agaca avuga ngo nta bantu bapfa mu gihugu kirimo amahoro kandi hariho n'abahunga naho bavuga ko hariho n'abahunguka n'ubu hariho abahunga bahundabunda niyo bavuga ko hariho agateka kazi na muntu gute mu gihe atamuntu ashobora gushyikira igicimbiro atari mu mugambo w'ubutegetsi ngo cyumvize cyane ngo amererwe neza ahubwo niyo yavuze n'ijambo nakaruye nk'abantu bagiye mu bintu byo kwigisha gutora oya hariho n'ubu habundabunda abandi birirwa barahohoterwa bakubitwa bagira hanze niyo bavuga ko agateka kazi na muntu kaba kubahirijwe gute niyo navuga ntabo bari hanze nyine nibashishikare bagume bakora ajya baratuvugira n'ahandi ho ntabaharanira agateka kazi na muntu bari mu Burundi.
Murakoze Thomas, reka duhe n'ijambo Celestin. Celestin mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Muri hehe Celestin?
Ndi muri Tanzania.
Tanzania, izina ry'ikirundi ninde?
Ndayisaba
duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane cyane ku vyimviro vyashikijwe n'amashirahamwe atagira inyungu za politike vyimviro bitandukanye kukuntu umutekano n'amahoro byifashe mu Burundi eka n'ukuntu ibiganiro abarundi bazojamwo mu kwezi kuza vyogenda duga kwijambo
ugwambira wamanje gushimira abatumire
yego
nonge gushimira cyane no kugwandiko waba bandikiye one kubyerekana gatire kazira muntu kuko turafise abantu benshi benshi baba baravuze irengero kubera imvo za politike cyangwa kubera baba baravuze ibyabo bigatuma bashobora guhohoterwa bagashobora kubura irengero ku bw'ibyo rero jyewe ikintu nabona kuri izi z'amashyirahamwe ubwa mbere na mbere nkumanaguma manzi ntebure gato andi mashyirahamwe iyo bari ku ruhande rwa leta hari amashyirahamwe amwe amwe agerageza guhakana ibiriko biraba ino munsi ndashimira cyane ku bantu boba barekanyije ibyemeza dukumwe n'abantu bariko baricwa bagatanga n'amazina bagatanga n'intuze mvuga nkatangara ku yandi mashyirahamwe nayo yemeza yuko nayo ashyigikiye cyangwa aharanira agateka kazira muntu atari gera yerekana ati twebwe natwe ibyo abandi bariko baravuga ko baba hariho abantu banyuruje ko baba abantu baba baratawe mu nzuzi baba baratoye ibiziga ati barabesha yuko ingaba abantu tubona baba baravuze ukuntu kubagahinyuza ndenkaca ntangara iminsi yose nde nkibaza naye ahe mafaranga bashobora guhabwa kugira ngo bashobore guhakana ibintu biri kubira bino munsi n'amandatangara cyane kuko ini kintu kikwereka yuko ino munsi hari amashyirahamwe mwamwe atari ko akora igikorwa yategeza gukora ubamwe bamwe ubona babashimiye bakabahereza amapoti runaka bakabahereza ibiti runaka izo muri twebwe abanyagihugu ntibitwubaka cyadira yuko amashyirahamwe amwamwe nk'ayari Bujumbura mvuga ari Bujumbura ashobora ino munsi kuguma yerekana yuko atakintu na kimwe mu Burundi kiko kiraba amahoro ari yose none nti byarayo bibaye mu Gatumba ninde atabibonye n'izahe kuba bose bavuma bavuga ngo amahoro ngo ni ngo arasasaga ijana ku ijana ngo no nibamenye yuko kuba umuntu ari humanitaire ni ukumva ko wumva ko ufise ubuntu kumva ko naka nimba yubire nayo leta umuntu ushimira cyane ndashimira cyane wa mu depute aheruka kubivuga yarabivuze neza n'amazina amwe mu mwara yabonye none nijya ahishyira hamwe mara amwe yahora avuga ngo ibintu bikubigenda neza mu Burundi n'uwahe yagarutse akavuga ati iri zina we warasizemo ntiririmo iri zina warasizemo uyu muntu ariho n'ayahe nibabe rero bamenye ikintu ariko barakora ino munsi na ministre d'orientation nara amashyirahamwe ategeza gukora icyo tagize gukora kagatege kazina muntu bariko baragaharanira ino munsi amashyirahamwe amwe muri Bujumbura ndashimiye cyane force kandi ndashimiye cyane niyo forcon f ebambe forcon f ku kamaro bariko barakora kuri icyo kiza bariko barakorera abarundi imana nizo bashimira gusa ikindi nacyo nagomba mbaze ayo mashyirahamwe yanditse ino munsi tugeze ku gitigiri kingana gute cy'abantu bamaze kubura irengero ndiba muri ko mutukora iki narabonye yuko bamwe muri ko muravuga ko muri tura CPI nta kindi cyo kirakogwa imbere yuko CPI ishobora kwakira abanyagihugu ishobora kwakira izo manza zanyu nicyo nagomba kubaza murakoze n'ahandi nko nagomba ndabatere intege babandanye frema ntibatangwe n'abo majambo amwe amwe baguma bavuga ntibatangwe n'amafaranga bamwe bamwe ariko arabakora bariko arabahereza ntibatangwe n'abo bariko barashimirwa ino munsi babahereza ya maposte runaka mwarayimubonye na cyane cyane bamwe bamwe ko barayibahaye seni gutwara seni mwarayimubonye abandi nabo ko barayibahaye ayandi maposte runaka ubwo ntibibatere ubwoba namwe ntimuzokwiyumvire gushobora gukorera mu kwaha kw'abantu kugira ngo nabo mushobore kuronka amaposte nimubandanye muri iyo nzira mwarimu twebwe ibyo muri kumurakora turabibona turiko turabishima ariko n'ikindi kintu nagomba ndabasaba yego uno munsi bariko barasiola rotwa de lome ngaho Bujumbura cyangwa n'ahandi hantu hatandukanye ariko murabe na bamwe bamwe aho bahungiye hari amakamba amwe ari mu bihugu bitandukanye ino munsi ariko aragira ibibazo bariko bara naho nyine bariko barabakuramo kamwe murabe rero muze murashika hose muraba agateka kanzira mu nikaba mu Burundi gusa mugerageze mu zunguruke n'ahandi hose barundi bari na cyane cyane mu makambi y'impunzi mu bihugu bitandukanye naho nyine mushobora kurondera amadosiye nanyine kugira muze mwepresente mu yandi
urakoze Celestin reka dujambo dutanguye kuri ya mera ibibazo bishikirijwe na Thomas na Celestin mukanya gatoyi ndabona kanya kagiye ntegira urenza umuntu umwe n'igice
ibibazo byashikirijwe na Thomas na Celestin bisa n'ibisa kuko baravuga neza yuko hari ihonyango y'agateka kazi na muntu mu Burundi bagasaba yuko amashyirahamwe yobandanya akora ibikorwa atanzwe ariko arakora kugira ashobore guhagarika no kuvuga no gukurikirana bamwe bamwe bariko bakora ivyo vyaha agasaba yuko n'amashirahamwe yoreka kuja muri politike cyane ahubwo akareka kwigira sindabibazwa kubiriko biraba ahubwo agaserukira abanyagihugu kugira bashobore kugwanya kudahana je bashimiye cyane y'abatoma y'abaseleste na jewe twebwe muri amashirahamwe mu byukuri twariyemeje yuko naho hazoba ari amashyirahamwe ibihumbi bibiri cyangwa icumi cyangwa tugasigara turi twenge ntituzoguma duhana hagati y'akazi na muntu tuzoguma turi kumwe n'imiryango iri kibura ababo tuzoguma turwanya kudahana mu nzira zose zibaho ubu turi Geneve mu Busuwisi gushyikira umugwa matohoza mpuzamakungu watanze ku mabareka akorerwa u Burundi kandi usaba yuko uyo mugwi bawongera ikiringo kuko turamaze kubona yuko atabisata bitandukanye biri mu Burundi bishobora guhagarika no kugira amatohoza ku mabareka akorerwa Abarundi arico gituma twanafashije imiryango yabuze ababo kwitura sinari mpuzamakungu mana byaha aha rundi kubamenyesha yuko tutazohengesha nyakubandanya duhana hagati y'akazi na muntu dushigikira imiryango yabuze ababo turwanya kudahana dukurikirana abo bose birigwa barahohotera kiremwa muntu ntanura ayo mashyirahamwe nayo yitwa ngo arigenga kuko mwarababonye benshi nabo birigwa bararonka ibiti nk'uko yivuze Celeste mu mugwi murya mugwi ukura uzotegura amatora abo bavuga uko kwa Kizimana nyene bavuga gucyo ko ataba ariko barapfa ko atakoreta ikora neza kumutekano wagarutse umva leta ikira bashimira abo rero ntibashobora kutubuza igikorwa twiyemeje kuko twebwe dukora kubikudukora twisunze akaranga mutima kamashyirahamwe
ndabona kandi kagiye mushe nahe namwe Hakizimana tuga ku ijambo kuri ivyo bibazo bibiri bya bashinga nabi babiri Thomas na Celeste mukanye gato umuntu tumwe n'igice
ndabame nagira shime abashikirije ibyiyumviro cyangwa ibibazo kandi menyeshe ko muri demokrasi ni byiza ko umuntu wese ashikiriza ikiri ku mutima ariko aha nkagaruka nk'uko Thomas yavuze ati yarabigishije oya uno munsi bariko barabundabunda n'umuntu bataramunze nkace ndamusaba kumure uko yoshobora uma abantu cyangwa amazina y'abantu bariko barabundabunda kuko ndazi ko ibi yashikirije bishobora kuba bitari byo ari nacyo bituma mushobora kumumera nimero hanyuma kumva akambwira ati ibintu nayibonye aha kuko rero turazi ko dufise abantu bakwiye bakurikirana kandi batari muri politiki ku bijyanye na Celeste nabonye yavuze ibintu bikomeye aravuga ati turabona ko hari amashyirahamwe ariko arakora turabona nk'ayo ari hanze vrema atariko arakora neza ariko tumubwire ko nawe twumvise ko ari muri Tanzania atari mu Burundi ko uko ibintu biri kuvugwa uno munsi atari byo na cyane cyane twisunze ibivugwa tukabivuga natwe nk'abariko barabikurikirana uno munsi baravuga ko wagati y'akazi na muntu kabandanya gahonyangwa mbe nawe ntiyavuze ati turumva birirwa barabarirwa irengero turumva imiryango itakamba tunako turabona abantu babuze ababo mbuga ibyo byose bavuga ni ibintu bivugwa ku munwa ni ibintu bivugwa n'abafite kumbure inyungu bayiga muri politiki si ibintu bivugwa n'amashyirahamwe ariko babikurikirana mu gihugu ari nacyo gituma namwe abamenyeshamakuru nagenda ababwire ko uno munsi nk'uko natanguye ndababwira igihugu cy'u Burundi kiratekanye yafatiye ku byaraye bibaye mu Gatumba twebwe bishyamo gishinze guhanya ikimenye n'akamono w'amama ubwambe ni uko tuvuga ko ku byabaye mu Gatumba ntacyo tubivuga ko ariko inzego z'umutekano zaramenyesheje ko ari abasuma bateye ngo baje kwiba kandi biragaragara kuko hajya nta kintu gihari atari banki yari ihari yashobora kuyibwa rero ko hashobora kuba ubugwa bw'abasuma n'ibisigura intambara twavuze ko ibyo dukurikirana tubikurikirana nk'abahinga hama ku bijyanye n'Armel najya namubwire ko ibijyanye n'ibibye by'abaronka ibiti kandi mbere n'aba bose ubwa mbere barazi ko igihugu cy'u Burundi cyafite amahame cyubakiye amategeko yubatse murazi abaronka seni abayijyamo ko amashyirahamwe yigenga ategereza ko harimo n'ibindi biti bitandukanye gusa icyo tubipfuriza ni gushyira ineza imbere y'abarundi bose no gukora bisunze ubwigenge bw'igihugu ahama ariko tukamubwira tukamuvuna urwohe duti nusubire kuvuga ko hari amashyirahamwe na cyane turongoye riri muri politiki nusubire kuvuga ko tudahana hagati y'akazi na muntu kandi ntasubire kubesha abantu avuga ko afise amatohoza akora afise igihe kwashyikiriza afite nayo imana byaha ahubwo gusa bariko barakorana n'iyo senare mu guhonyanga hagati y'akazi na muntu mu gushyikiriza ibintu ko bitari twari kuri tugitangura titurazi na cyane cyane dufatiye kubyegera bitumaze gukora dufatiye ku maraporo tumaze gukora agiye ndi umwe amaze kuzunguruka mu gihugu cyose n'intara zose n'amakomine nk'abamaze kwikorera raporo n'ahantu hahambwa abantu nk'uko amaze kubishyiriza akatari gake rero tukavuga duti ibyo bintu bikorerwa n'aya mashyirahamwe babivuga kugira abanze bahishe na cyane cyane bafashe abanyepolitiki kunyegeza akahise kuko no muri aho rimwe nayo musanga harimo abafise uruhara.
Ego me ndabona kanya kagiye mu kanya reka usozere reka
twabwi ku Burundi kwitekira ko habaye amabi menshi mugabo kuva habaye ko abenegugu bitorera indongozi turabona ko hari intambwe idasanzwe mbere abantu bose tukabahamagarira nyabuna kwama bajya mu nzira ya demokrasi kwama bajya mu nyiganywa hanyuma abatsinzwe bumve ko gutsindwa atari icyaha kandi n'abatsinzwe nabo batwarire bose
ko
gutsindwa
bidatuma dabura kanya kagiye reka duhe n'ijambo umunyu wa New Radio Ijwi ry'Amerika Leonidas. Leonidas mwiriwe neza?
Ndabaye mwiriwe cyane.
Mwiriwe neza. Izina ry'ikirundi ninde?
Nitwa Bigira neza.
Bigira neza. Murafite ikibazo w'icyumviro mu kanya gato cyane.
Yego, nagira ubwa mbere nshimire radio ya Radio Voix d'Amérique yatumiye umutumire.
Yego.
Hanyuma rero nta bibazo byinshi nza kumubaza, hanyuma u Rwanda n'ukuntu mu gutanga intererano.
Iduga ku ijambo.
Musanzwe jende mu Burundi bumba imuyinga ahantu bita icyumba.
Mhm.
Kandi mubi numuntu niko ibyanje ndagenda mu ntazi zitandukanye.
Shikiriza icyumvira mu kanya gato usigaje umuntu tumwe n'igice.
Yego, nagira mvuge rero ujya mu ujejwe barungitse wabonejejwe kuraba gateka zina muntu mu Burundi ibyo wanditse n'ukuri n'ibinyoma byeruye kagira wifatiye tagishingiro kuko uravye igihugu cyose kirateganye kimahoro mu butandukanye bw'abantu batandukanye mu migi itandukanye babanye mahoro mu mutekano bafatanye munda.
Yego me
kuri hariho abantu unishobora gufata uburi mu gihugu kindi gihugu cyo hanze ngo wandike icyegera cy'ikindi gihugu utashite mu gihugu utembere naze.
Yego me Leonidas ndabona akane katujanye reka duhe ijambo abashinga ntahe bagira icyo bavuze ku cyimbwiro ushikirije almere duga ku ijambo umuntu umwe.
Jeje chongaruka ko nuko abaranira gato yakazi na muntu nkuko nabitanguye ndabivuga yuko boguma bari mu karanga mutima kajyanye n'ubona gato yakazi na muntu bakayitandukanya n'imvugo cyane cyane zo gukindira ku miryango iri kibura babo mu gushigikira ubwicanyi buriko buraba mu kuvuga ko byose byera ku mutekano uriho bagakora akazi nkuko bisanzwe bitekanije mu hanya gato yakazi na muntu nico ndabasaba kuko inyo canke irya ejo bazosanga imiryango myinshi iriko iravuga ati mbega twabaye abande ko tubona abo bantu ari bo dukingiye none ari bo bariko baradutamba ku muvyimba umutekano muke uriho mu gihugu nibavyemere hama ahubwo bagirayo matohoza bashike aho nabo nyene
ibasaba
yuko ubwicanyi buhagarikwa mu Burundi.
Mushe na Hakizimana, Hakizimana Gerard icyumviro cha Leonidas duga ku ijambo
nagashimire Leonidas ibyo yabuze ati je ndi mu gihugu ndatembeye ntazo ndabona ko ibyashikijwe n'umugwi wa onuje warugeje gukora amatohoza sibyo natwe ko twagira dufatire akanya tubamenyeshe ko ibyakozwe n'urya mugwi turamaze kubisoma kandi twabikurikiranye turashyira hamwe n'amaraporo dukora dusanga ibinyoma byambaye ubusa mbere twaduhamagariye na cyane cyane abakora amatohoza ko boza barisunga amategeko gukora amatohoza na cyane cyane ntibavuga ibintu baterekana urorero rwinshi aho byavuwe naho byakorewe hama iyo hageze ko akugwa ibintu bakorana n'amashyirahamwe ari mu gihugu ntibashubisubire guhendwa n'amashyirahamwe yashyize abantu mu mabarabara afise inyungu za politike ariko arahiga mugabo yihishije ibyo kubyo yitwa mu kiringo cya gatatu nabo twatuzi ko batumye agata akazi na muntu gahungabana mbere hakaba n'abantu baturiwe bunyamaswa hakaba ibyaturiwe hakaba n'abandi bapfuye ari nacyo tuba tubwira duti birababaje ariko igihambaye nuko nk'abarundi tumenya ko ikizokubaka igihugu ari ukuri turimo
ariko ushanahe Gerard Hakizimana turabashimye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire. Turabashimiye nawe mushya ntahe Amelie Niyongere ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire. Turashimiye abanyuma nyuri radio ijwi ry'Amerika bose baduteye akamo bagashiriza ibyimvuro byabo n'ibibazo byabo. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro mu isanga cy'umunsi. Turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika.